Et il a 18 d'Amérique. Ijwi rya Amerika ribashyikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabona mu kigezo cy'utimo duteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa kabiri tariki 10 z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'2019 kuri mikro muri kumwe na Ange Fidel Niyongabo. Abanyagihugu bo mu karere ka Bugesera mu Rwanda baranezerejwe n'amavuriro agiye kubegera.
None ubu byatworoheye umuntu azageza kwivuza nyine byoroshye kuko atwegereye.
Twishimye rwose, twishimye twanezerewe kuko ivuriro byatwegereye.
Abo n'abanyagihugu bo mu karere ka Bugesera habereye ibirori byo kwinjira amavuriro yubatswe ku ntererano ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe igihugu cya Tanzania kiriko kitegurira umugambi munini wo gutahukana impunzi z'Abarundi ziri ku butaka bwacyo, amashyirahamwe yo ahamagarira abanyeshuri kuja gutangura amashure mu mwaka w'inyigisho w'2019 ushyira w'2020. Mari imbere yuko dushika kuri aya makuru, reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyce Bigirimana tubwira amakuru yaduteguriye. Aloyce,
urakoze. Fidel turayahera kuyavugwa ku gihugu cy'u Rwanda. Afrika y'Epfo yarasohoye ejo ku munsi wa mbere imitahe irondeza abanyarwanda babiri bagirizwa kuba baragandaguye mu 2013. Colonel Patrick Karegeya yahoze arongoye urwego rw'iperereza mu gihugu cy'u Rwanda. Uburanira umuryango wa nyakwigendera Karegeya, Maitre Jerry Nel, yavuze ko abo banyarwanda bazwi ku mazina ya Ismael Gafaranga na Alex Sugira begereye ubutegetsi bw'u Rwanda. Colonel Patrick Karegeya yahoze ari somambike wa Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Yanizwe mu 2013 bamusanze mu ihoteli ikomeye mu gisagara cya Johannesburg. Yari yahunze u Rwanda mu 2007. Utungane n'igipolisi muri Afrika y'Epfo yemeza ko amwe mu makuru aheruka kongerwa muri dosiye ya Karegeya yerekana ko abagirizwa kugandagura Colonel Karegeya begereye ubutegetsi bw'u Rwanda. Maitre Jerry Nel aburanira umuryango w'umuhisi Karegeya yarashimye ingingo y'ubutungane bwa Afrika y'Epfo, avuga ko ari intsinzi ikomeye cyane. Muri Afrika kandi Riek Machar arwanya leta ya Sudani y'umanuko yashitse ijuba ejo ku munsi wa mbere kandi yongera araganira na Perezida Salva Kiir urugendo rutumbereye kurokora amasezerano y'amahoro. Machar yashitse ku murwa mukuru mu ndege ya Sudani yatanguriwe n'izindi ndege zibiri zarimwo intumwa bagendanye zishika kuri 60 hamwe n'abajejwe umutekano baje bava i Khartoum aho asanzwe yarahungiye. Uyu mubonano uje mu gihe ukwezi kwa 11 kwimirije, ariko kumvikanywe ko mu masezerano yo mu 2018 ko habwirizwa kuzoba habonetse leta ihurikiyemwo bose kuzoba uko kwezi, rero kukaba kwegereje. Mu gihe kuri iriganekezo rya 10 z'uku kwezi kw'icyenda ari wo munsi amakungu yahariye gukinga kwiyahura, ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ritera kamo risaba ko hogira igikozwe kugira ako karanda kahagarikwe ku isi. OMS ishikiriza ko buri mwaka abantu bagereranywa 180,000 biyahura. OMS ishikiriza kandi ko uko buri amasegonde 40 aheze umuntu umwe ku isi yiyahura, abakiri bato ngo nibo babangamirwa kuruta abandi, kandi kiri mu bya mbere bihitana ubuzima bwabo bakiri bato. Raporo ya OMS ishikiriza ko ibiharuro binini bya biyahura 79% baba mu bihugu bifise amikoro make. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Donald Trump yashikirije ko leta yiwe iri mu biganiro byo kuraba ingene boha aho muri Bahamas baheruka gusinzikazwa n'ibihuhusi bivanze n'imvura kuba barabaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihe gitoyi. Trump yabibwiye amenshi makuru ari ku ngoro yiwe ya White House ejo ku munsi wa mbere, ariko avuga ko babwirizwa kwemerera abatazobangamira umutekano w'igihugu. Abasenateri batowe muri leta ya Florida nibo basabye perezida guha uburenganzira abo muri Bahamas. Ibyanakozwe kandi no muri kahise ku bo muri Haiti, El Salvador na Honduras. abo nabo Trump akaba yaragerageje mu nyuma kubasubiza mu bihugu byabo. Ni mu gihe kandi muri Bahamas abatabara babandanya ibikorwa byo kurondera ibiziga canke abarukutse mu byasambuwe n'ico gihuhusi Dorian. Korea ya ruguru yararungitse ibisasu bibiri bitaramenyekana ubwoko bwavyo mu kirere cyo ku munsi wa kabiri. Kuri uyu wa kabiri murambarira inyuma y'amasaha ico gihugu kivuze ko gifise ishaka ryo gusubira mu biganiro byo guhagarika programme ya nucléaire na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo bigendajuru vyarasiwe mu ntara ya Pyongyang iri mu manuko vyerekeza mu ibahari mu buseruko, nkuko amakuru yavuye mu gisirikare c'igihugu kibanyi ca Korea y'Epfo yabishikirije. Nta yandi makuru arenze ayo yashoboye gushikirizwa yuko gusa no kugerageza ibisasu bya nucléaire ku nshuro ya 10 kuva mu ntango z'ukwezi kwa gatanu. Mu kurangiza, Isiraheli yarashize ahabona ico yise ko ari kibanza gihingurirwamwo ibirwanisho bya nucléaire mu ntumbero yo gukangurira amakungu ngo agire icakoze cyo guhagarika ivyo bikorwa vya Iran. Mushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu ejo ku munsi wa mbere yarerekanye amasanamu ya satellite yerekana ico kibanza kiri mu ntara ya Abadehe hagati muri Iran. Netanyahu yashikirije ko ayo makuru yibwe n'abasumyi b'urusaku bayo ku murwa mukuru Teherani mu ntango z'umwaka w'2018.
Urakoze Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Makuru y'akarere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi, aho abarovyi babiri bo muri komine Busoni intara ya Kirundo bishwe, abandi batatu barakomereka batemagujwe imipanga n'abantu babateye bavuye muri komine Giteranyi mu ntara ya Muyinga mu ijoro ryo ku munsi w'Imana. Musitanteri w'iyo komine yemeza amakuru avuga ko umunani mu bakoze ico gitero baza barahagaritswe. Inkuru y'Ijwi ry'Amerika rifashijwe n'abanywanyi bayo mu Burundi mushikirizwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Abo barovyi bo ku mutumba ku mana wa komine Busoni mu ntara ya Kirundo batewe n'abantu bitwaje ibigwanisho bitandukanye mu bucagucagu bw'uno wa mbere. Musitanteri wa komine Busoni yemeza ico gitero ku barovyi bariko bararoba.
Ku itariki 8 z'ukwezi kw'icyenda mu ijoro harabaye igitero cy'umugwi w'abicanyi uvuye muri komine Giteranyi Inzove. Abaratera abarovyi bo muri komine ya Busoni bariko bararoba mu kiyaga Gweru mu mazi yaho bita ku Ruharata werekeza urabi guhanda mugo mu mazi y'i Burundi yo hakurya ya komine Busoni ku mutumba ku mana. Abo barovyi bari atakigwanisha na kimwe bafise, ariko uwo mugwi wo muri komine Giteranyi waje kubatera warufise ibipanga, warufise amacumu, warufise n'amabuye, biboneka yuko waruje kwica abantu.
Musitanteri wa komine Busoni Hatungimana Arbe arazi abagize uwo mugwi wabo yita bicanyi, kandi ko atari rya mbere ukora ibitero ku kiyaga Gweru ku banyagihugu arongoye. Uretse abishwe mu gitero cy'ijoro ry'Uwimana rishira uwa mbere, uwo mutegetsi avuga ko hari n'abakomeretse.
Rero uwo mugwi biravuga yuko ari umugwi w'umuntu yitwa Nyandwi Sadiki. Bwa mbere bamye wiyitirira ngo ni umugwi ngutu z'aburovyi butemewe n'amategeko muri komine ya Busoni, ariko biragaragara yuko wari umugwi w'abicanyi biri gwavuga ku maradiyo ngo bariko barakora neza kandi bariko barica abanyabusoni. Si ibyo byonyine bamaze gukora, bamaze kwica abatari bake kandi bamaze no kwambura amafaranga n'ibintu bitari bikeya mu bantu bo muri komine ya Busoni. Ubwo bwicanyi rero bwabereye mu ruzi natwe twarabwumvise kandi ni ibintu byatubabaje. Hanyuma batwiciye abantu babiri, abahungu babiri batararenze imyaka 25 bari bagiye mu burovyi. Hanyuma abandi batatu barabatemaguye ibipanga mu mutwe, abandi barawundi bamumanyura umugongo. Baciye bajanwa ku ivuriro rya ku Ngomo. Hanyuma ejo twaraja gutsayo baciye baja bunguruzwa ku bitaro by'i Muyinga.
Mu ntwaro muri komine Busoni y'intara y'uburaruko bw'u Burundi baremeza ko abantu 8 bagize uwo mugwi wateye abarovyi baza bahagaritswe, bagashima kubona ubutungane bwaciye buhagurukira iyo dosiye. Musantere wa Busoni Hatungimana Rube agasaba ko bufatirwa ibihano bibereye. Hari kindi asaba haba ku banyagihugu arongoye canke ku banyagihugu muri komine Giteranyi y'intara ya Muyinga.
kubera tubona yuko abanyagihugu muri komine Busoni batewe n'abantu atari n'abarovyi twebwe dutera kama yuko abanyagihugu bagiteranye na Busoni bokundana hanyuma uwo muntu abari karakora ubwicanyi akamwiyamiriza bakabona neza ko atari umuntu ashakira neza abanyagihugu muri komine Busoni cyangwa abanyagihugu muri komine Giteranye tugasaba yuko n'abarovyi nabo nyene bogerageza kuza baratanga makuru kubwicanyi cyane ingorane zose babona ziba ziri mu ruzi bakirinda yuko iyo migwi izuzirambura uyu hanyuma ngo baze bari inomera kuko uwo mugwi urongowe n'uwo Sadiki umaze kwambura abantu benshi cyane niyo mwoza mu byambu byose byo muri komine ya Busoni ikibabaje nuko bambura abanyabusoni atamuntu muri komine Giteranye bambura mugabo bagasigura ko ari abantu ngo bajejwe umutekano kandi umutekano jejwe n'abaserikare b'abamarie
mustanire wa komine Busoni yamenyesheje kuri uno wa mbere kubiziga by'abagabo babiri baguye muri ico gitero byari bikirondegwa kuri uno wa mbere mu mazi y'ikiyaga Gweru amakuru avi Busoni akemezwa mu ibanga n'abegeye intwaro avuga ko uwo mugwi wo muri komine Giteranye urongowe n'uwo Sadiki ugizwe n'imbonerakure za CNDD-FDD ayo makuru akavuga kandi ko abagize uwo mugwi basanzwe bari muri imwe muri ya makomite y'umutekano ahurikiyemwo bose ahandi havuga ubwicanyi ni muri komine Mpanda y'intara ya Bubanza ku mutumba wa Musenyi umusore w'imyaka 17 yarishwe ku mugoroba wo kuri uyu w'Imana atemaguye umupanga n'umusuma wo mu mirima mu gihe yaracungereye umurima w'ibigazi mu gacimbiri gako Simoni Sinzumunsi arongoye umutumba Musenyi akavuga ko wakoze iryo bara yafashwe akaba ari mu minwe y'inyamiramabi muri komine Mpanda
kuba twumva muri uyu mwanya z'inkuru zibibera ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ijwi rya Amerika ryifashisha abanywanyi baryo basanzwe mu kuzitegura kuko leta ya Burundi yabujije abamenyesha makuru bacu kurondera no kudushikiriza amakuru ni nayo mpamvu aya makuru asomwa n'umunyamakuru ari hanze y'igihugu cy'u Burundi namwe aho muherereye muze mudushikiriza amakuru y'ibibera aho muri aho mukorera aho mwiga naho mugenda
banywanyi ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Uwandanya kumviriza radio izwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda muri sektori ya Ruhuha mu karere ka Bugesera habereye ibirori byo kwinjira amavuriro yubatswe ku mfashanyo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo mfashanyo yunganiye umugambi Leta y'u Rwanda yihaye uko gushika mu mwaka w'2024 serivisi zose zo mu Rwanda zizuba zifise ivuriro. Inkuru y'Idonido murashikizwa na mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Amavuriro umunani yubatswe mu karere ka Bugesera aje gukemura ikibazo cy'abaturage bajyaga bakora urugendo rw'amasaha abiri kugeza kuri atatu bajya kwivuza mu murenge wa Ruhuha. Ivuriro ryatashywe ryubatswe mu kagari ka Gikunda Mvura. Abaturage baho babwira Ijwi rya Amerika ko bajyaga bakora urugendo rw'amasaha agera kuri atatu kugira ngo bagere kuri Centre de Sante ya Ruhuha.
Ubundi twakoreshaga urugendo rugera nko mu isaha tugiye ku ivuriro twivurizagaho rya Ruhuha. None ubu byatworoheye umuntu azageza kwivuza nyine byoroshye kuko atwegereye.
Uzagikoresha imyota ingahe?
Ni nk'iminota 5 uvuye iwanjye.
Twishimye rwose, twishimye twanezerewe kuko ivuriro ryatwegereye. Urabona kuva nk'ari akumunazi ujya kuruhuha ni kure kandi ukagenda n'ukurinde rero gufata umunyonzi. Umuntu yaba yanarembye ubu rero ubu nuko nyine batugiriye neza bakaduha n'abanyonzi.
Ugasanga ugiye nko mu myenda uguzaguza nguriza amafaranga yo gutega umunyonzi kugira ngo njye kwa muganga.
Umuyobozi w'akarere ka Bugesera Mutabazi Rishari avuga ko akarere ka Bugesera gafite utugari 72. Nukuvuga ko hakenewe amavuriro y'ibanze agera kuri 72 ariko kugeza ubu bakaba basigaranye utugari 7 tudafite amavuriro. Meya Mutabazi asobanura ko iri vuriro ry'ibanze rizafasha abaturage kugabanya ingendo bakoraga bajya gushakisha aho bivuriza.
Rero bakaba bishimiye ko bagiye kubasha kubona aho babyarira, kubona uko baboneza urubyaro, kubasha kwipimisha inda no guhabwa inama nabwo hari inyubako zonyine ahubwo harimo n'ibikoresho kandi bigezweho ndetse n'amahugurwa y'abazakoresha iki gikorwa remezo. Turashimira kandi ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ruhare isanzwe igira mu iterambere ry'igihugu cyacu by'umwihariko akarere kacu ka Bugesera, kuko uretse ikikwatashe uyu munsi basanzwe banadufasha kubungabunga ibimenyetso bya Jenoside.
Akarere ka Bugesera hubatswe amavuriro y'icyitegererezo 8, amavuriro yubatswe ku nkunga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda. Igihugu cya Amerika cyatanze miliyoni zisaga 240 zubatse poste de sante 8. Uhagarariye Amerika mu Rwanda Peter Vroman mu ijambo yavuze mu rurimi rw'Ikinyarwanda yabwiye abaturage bari benshi baje gutaha iryo vuriro ko haguma ubuzima, ko icyangombwa ari uko bajye bamenya uko ubuzima bwabo buhagaze.
Haguma ubuzima. Iyo ufite ubuzima bwiza ushobora kugera ku kintu cyose ushaka mu buzima. Ungakabiri kugera kuri siko gupfa, ariko jya ku ivuriro rigibanze ukimara kurwara witegereza kubanza kuremba.
Leta y'u Rwanda ifite gahunda y'uko mu mwaka w'2024 buri kagari kose ko mu Rwanda kazaba gafite poste de sante. Leta ikifuza ko nta muturage uzongera gukora urugendo rurenze iminota 20 cyangwa 30 agiye kwa muganga. Minisitiri w'ubuzima Diane Gashumba wari mu gikorwa cyo gutaha iryo vuriro.
By'umwihariko kugira ivuriro ry'ibanze kuri buri kagari ni gahunda y'umukuru w'igihugu. Ni gahunda iri muri programu y'imyaka 7 y'umukuru w'igihugu ko tuzagera muri 2024 dufite ivuriro kuri buri kagari. Icyo bisaba rero ni gushyiramo imbaraga bikajya mu mihigo ya buri karere, kandi byarakozwe. Buri karere ubu gafite mu mihigo yako poste de sante irenze imwe, kuko izi poste de sante zifite akamaro kanini n'abaturage. Zituma badakora ingendo ndende, zituma bivuza kare batavunitse, zituma bataremba ngo barinde bajya mu bitaro, kandi tugakoresha amikoro make. Ubu tumaze kugera kuri 70% ya poste de sante dukeneye.
U Rwanda rurateganya kuba rwamaze kubaka poste de sante zisaga 1600, ni ukuvuga ko buri kagari kose ko mu Rwanda kazaba kayifite kugeza mu mwaka w'2024. Ubu hakaba hamaze kubakwa izisaga 1200. Poste de sante zubatswe ku nkunga ya Amerika zirimo serivisi yo kuboneza urubyaro, serivisi z'aho ababyeyi babyarira, aho bapimisha indwara nka sida, umwijima na malariya, kandi bagahita babona igisubizo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, mu murenge wa Ruhuha mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba.
Tukiri mu Rwanda, sentare yungururizwamo imanza muri icyo gihugu yararangije kumviriza ukwiregura kwa Colonel Tom Byabagamba yahoze ayoboye abasirikare barinda Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Mugenzi wacu Eric Bagiriwubusa adufite ibindi kuri iyi nkuru.
Icyaha cyo guhisha nkana ibimenyetso byafasha kugenza icyaha ni icya gatatu Koloneli Byabagamba yakomerejeho kwiregura, kandi kihariye umwanya munini mu iburanisha rya none gishingira ku mbunda ebyiri zo mu bwoko bwa masotera zari zitunzwe na General Frank Rusagara. Uregwa yazishyikirijwe na Sergeant Francois Kabayiza wari umushoferi wa General Rusagara. Ubushinjacyaha buvuga ko Koloneli Byabagamba yakiriye izo mbunda zimarana iminsi 5 atarazigaragaza agambiriye kuzihisha. Koloneli Byabagamba aravuga ko mu kumurega icyaha cyo guhisha imbunda zamura muwe rwari urwitwazo, kuko ngo yamaze iminsi 3 afunzwe ataramenyeshwa azira. Kenshi yashatse gutinda ku muco wo gutunga imbunda mu gisirikare cya RDF ku bagihozemo bari mu zabukuru, ariko urukiko rukabimubuza kuko ngo bitajyanye n'urubanza yajuririye. Yagize ati "Igituma Abanyarwanda baha agaciro amata n'inka nuko biri mu muco wabo." Yavuze ko Kabayiza yamushyiriye imbunda kuko nyirazo General Rusagara yari yafunzwe yanga ko zandagara. Avuga ko ku isonga Kabayiza yahisemo kumushyira imbunda kuko yari azi ko akiri mu kazi ka gisirikare, mu gihe iPad ya Rusagara ngo yayishyiriye mukuru wa General Rusagara w'umusivile. Yavuze ko kuri we bidatangaje kumu generali utakiri mu kazi yatunga imbunda. Yashimangiye ko azi n'abandi ba generali batakiri mu kazi bazitunze kubera umuco wo gutunga imbunda muri RDF. Ati "Rusagara muzi nk'umuntu w'inyangamugayo mu bintu akeneye, ntiharimo cyo gutunga imbunda mu buryo butemewe n'amategeko. Umbwiye ko akeneye igitabo cyo gusoma byo nabyumva." Yavuze ko icyamuteye kudahita atangaza izo mbunda harimo uburwayi bwanyu n'umubyara wari urembye agomba kumwitaho no gushakira abana impapuro z'inzira kugira ngo bajye mu mahanga. Yashidikanyije ku gaciro abashinjacyaha bamurega baha amasano ari hagati yabo na ba nyina bababyara, maze ashimangira ko atari butenyina ngo agiye gutanga imbunda atanazi ko zigize icyaha. Urego yavuze ko na Rusagara yaza kuba yarafatiwe gutunga imbunda binyuranije n'amategeko bamukuyiwe baba barazigendanye. Mu ijwi ryuje ikiniga yasobanuye uko yitaga kuri nyina rembye kandi ko muri icyo gihe yamufataga amajwi n'amashusho ku buryo ngo babishatse muri telefone yafatiwe byagaragara. Yavuze ko nubwo ibyo byose byabaye byari mu minsi ya nyuma atabashije gushyinguranyira kubera ko yarafunzwe na magambo yakuruye amarangamutima kuri bamwe mu bavandimwe bari mu rukiko maze bakihanagura amarira mu maso. Yabwiye urukiko ko Colonel Franco Rutagengwa wari ukuriye ubutasi bwa gisirikare yamuhamagaye kuri telefone fona mubaza kumbunda za General Rusagara byabagamba musobanurira ko arwaje nyina ukuri ubutasa mwizeza ko nta kibazo bari buzitora ikindi gihe agasaba urukiko kwibaza impamvu yabajijwe kuri icyo cyaha amazi iminsi atafunzwe kandi Colonel Franco atarakibajijwe agasubira inyuma ariko ati byo mbasaba kwibaza njyewe igisubizo cyabyo ndakizi. Umucamanza yashatse kumenya uburyo izo mbunda zamenyekanye ko zari kwa Colonel byabagamba byabaye ngombwa ko hiyambazwa General Frank Rusagara. Yavuze ko ari Kapiteni Ndakazi wo mu butasi DMA yubona Major ariwe wabumubajije agira ati afande za mbunda zawe zirihe. Yavuze ko byari bizwi ko atunze izo mbunda kuko ngo aho yajyaga hose no mu biro by'umukuru w'igihugu zandikwaga mu bitabo byabo atoba abantu ibyo barimo nakagambane. Colonel byabagamba ati gituma badashaka kwangiza umwanya wabo bashaka ibimenyetso nuko bazi neza icyemezo kigomba gufatwa. Maitre Valerie Gakunze umwunganira agasanga urukiko rwaramuhamije icyaha nta bimenyetso bifatika rushingiye bahagasaba kuzakimuhanaguraho. Umushinjacyaha Kapiteni Faustin Nzakamwita yavuze ko uruhande baburana hari ibyo rwirengagiza ku bushake. Mu magambo ye ati imbunda si inkoni cyangwa ikindi gikoresho umuntu yafata agishyira mu ntoki za mugenzi we. Yavuze ko umuntu wese atafata imbunda aho ziri ngo zishyikirize umushirikare nka Colonel cyangwa Generali. Aranenga Colonel byabagamba ko akibona izo mbunda nta makenga yazigizeho akavuga ko yagombaga kubanza kwibaza niba koko General Rusagara nk'umuntu wasezerewe mu ngabo yemereye gutunga imbunda. Yavuze ko nakabayiza atari yemereye gufata kuri izo mbunda kuko atarakiri umusirikare. Avuga ko ibirego atanga izo mbunda bitari bubi cyaha. Kapiteni Nzakamwita yavuze ko bitari ngombwa kujya kureba ko umubyeyi w'uregwa yari arwaye kuko bumva atagombaga kubabeshya. Ariko agashimangira ko bitari bubere Colonel byabagamba impamvu yo kutamenyekanisha izo mbunda. Yagize ati uburyo imbunda itungwa burazwi buri mu mategeko y'igihugu ntiburi mu muco wa RDF. Yavuze ko nubwo uregwa avuga ko wari ukuriye ubutasi bwa gisirikare Colonel Rutagengwa yamwizeje ko nta kibazo yari bugire kuri izo mbunda bitari ukuri kuko ariwe wasabye byabagamba kwiripotinga kuri military police kandi kwiripotinga mu mvugo ya gisirikare baziranyeho ngo kwari ukwijyana imabuso cyangwa mu buroko. Yavuze ko bagiye gufata General Rusagara batari bazi ko atunze izo mbunda yewe ngo na RDF ntiyari izizi. Uyu nawe urukiko rwa Mbabazi uko izo mbunda zamenyekanye yasubije ko byanyuze mu nzira z'ubutasi bwa gisirikare bitari ngombwa gusobanura buri kimwe. General Rusagara aho yabaga yicaye yagaragaza kutanyurwa ku bisobanuro by'umushinjacyaha agacishamo akamwenyura azunguza umutwe. Umushinjacyaha agasaba kuzabigenzura kuko asanga impamvu banenga icyemezo cya mbere nta shingiro namba. Icyaha cyo gusuzugura ibendera ry'igihugu nacyo cyakuruye impaka ndende mu rukiko. Colonel byabagamba n'ubwunganizi bavuga ko mu gitabo gishya cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda cyo mu 2018 ibikorwa bigize iki cyaha byakuwemo bityo ko adakwiye kugikurikiranwaho ubushinjacyaha bwo bukavuga ko kuba bitakiri muri icyo gitabo byimuriwe mu itegeko ryihariye ryerekeye ibendera ry'igihugu. Umucamanza yagasabye kubiharira inteko ikazabisuzuma. Nyuma yo kwiregura mu bujurire k'uyu wahoze akuriye itsinda ry'abasirikare barinda Perezida Paul Kagame atahiwe kwiregura muramu we General Frank Rusagara barahurira ku cyaha cyo guteza imvururu muri rubanda. Iburanisha rikomeje kuri uyu wa kabiri. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Banywanyi namwe bakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yaba ifite ikibazo nakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu gihe igihugu cya Tanzania kiriko kiritegurira umugambi munini wo gutahukana impunzi z'Abarundi zahungiye mu ikambi za Nduta, Mutenderi na Nyarugusu, amashyirahamwe yo ahamagarira abanyeshuri kuruja gutangura amashuri mu mwaka w'inyigisho w'2019 ushira uw'2020. Ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyeshamakuru wacu James Joven.
Amashyirahamwe Save the Children, Caritas na Plan International ari akorera mu gisata cy'inyigisho asohoye itangazo rihamagarira abanyeshuri kujya kwiyandikisha ku bwinshi kugira batangure amashuri mu nkambi za Nduta, Mutenderi na Nyarugusu. gusa amashyira hamwe avuga yuko amashuri ni kuri bose kandi umwe wese afise uburenganzira bwo kwiga atakuraba igitsina imyaka idini ubwoko ubumuga na karere muri rusangi bamwe mu bavyeyi bahaye ikiganiro y'igi Amerika bavuze yuko bafise amakenga kandi batera intege nke kujyana abana kujya gutangura amashuri kandi bumva yuko mwanya wari wo wose bohungurwa giturumbuka
jewe ndafise umwana nashaka gutanguza kwishure ariko nisunze ndafise ubwoba cyane ku bintu babigenda bivugwa hirya no hino kuko bavuga yuko twashobora guhunguka giturumbuka ku nguvu none rero ibyo bigashobora kuntera intege nke byo gutwara umwana kwishure natwe ababyeyi dufise ubwoba ku ibyo bintu twese nta migambi usanga turiko turarangura isani yahagaze bivanye nuko kuntu bagenda bavuga yuko bashobora kuduhungura none rero turafise ubwoba cyane hanyuma n'abana nyine bako batwiheze bakabona yuko dufise ubwoba twebwe ababyeyi ukacu usanga rero nabo nyene aho bari baguma bafise ubwoba bivanye nuko natwe baturabye babona yuko dufise ubwoba
nkuko tubibona turarindiye kuba twemereye ko abanyeshuri biga turarindiye ikizovamwo ntacyo tuzi twebwe kuko nta ngingo dufise nta kuntu twobimenya turarindiye icyo bazo tubari impungenge ntitwozibura kuko abana ntibaca biga neza abaje kwiga nyine bashiye amaso kubera atamahoro batiba bafise mu mitima biyumvira ati umwanya n'umwanya baratwirukana
hari ubwoba bwinshi kubera ibyo bihuha bariko baravuga ababyeyi bamwe base kwandikisha n'abana no kuja kubandikisha no kwidadira nyine na kubandikisha gusa kuti nibamara kutwirukana nta kundi tuzokwemera ibyo nyine
ni ukuvuga genda afise abana bane biga ariko kweri ibihuha n'ubwoba ni byose ngaha n'ukuri n'amagorwa none nk'ubu nk'aba bana bo barambaza bati none nk'ubu ko bariko baratwirukana bagomba dukubita inkoni naho bavuga ngo tuje ku mashure ubona bigenda gute ubona tugiye kubaho gute ko tugowe hirya no hino cyo nkora ndabaremesha ndavuga ati ntitwihangane mugabo nagiyeho ubwanjye ndafise ubwoba bw'ibi bintu ngaha ari tubona kandi twumva ni ukuri nihatari biragoye
abo bavyeyi bavuga yuko naho bahagaritswe umutima n'uwo mugambi wo guhungura impunzi ku nguvu ariko n'ibikoresho navyo ni kimwe mu bibazo bihangayishije abana babo
ndavuga iyo umwaka w'ishure utanguye turiko turaraba neza ibibazo kanini usanga nk'abana bakeneye ibikoresho cya mbere hanyuma ugasanga abana ni impunzi hasabwa ko baronka n'uniform nk'impuzu z'akazi zo kuja ku ishure rero usanga n'ibikoresho byabo nk'amakaye n'amakaramu bidashobora kuboneka na cyane cyane nk'umwe mwaka tusanzwe tubona menga hari ibibazo bitandukanye cyangwa nk'ibintu twizera neza ko abana bacu bazokwiga bikagenda neza
mu buryo bw'ababyeyi hari igihe usanga bamwe batifise akabura nk'uduhuzu utuyebo n'amavuta yo kwisiga ugasanga umwana asa nabi bari bakwiye kubaha uduhuzu n'ibindi bintu bama batanga ku ishure bakabaha abana bose bareka kujyanisha abana twumva ngo kuri se ibyo babahaye kuri undugu ntibigeze babaha ugasanga abana bariko baratukana no mu ibarabara
amashuri agiye gutangura twebwe nk'ababyeyi abana benshi usanga bafite nk'impuzu nkeyi kandi nta maniforome sinzi igituma batanabaha niforome kandi ari abanyeshuri nk'abandi kandi azi umwana impuzu agiye yambaye usanga yacafuye n'amasabuni bakayatwima ntibayakuhe nk'uko bikwiye
kandi bafise icyo basaba leta ya Tanzania na HCR
nini icyo dusaba leta ya Tanzania nk'uko batwakiriye turi impunzi barekwe kutworohereza abana bakiga batekanye bafise umutima ugumwe uri hamwe bakaraba uko nyine bobigenda kugira ngo abana ntibahebe kwiga ku ishuri ko nabo nyine bagiye ku ishuri bumva ibihuha byinshi ntibakurikirana n'ishure ntibakwiye kutworohereza abana bakaronka amahoro bakiga tubona ko mengana umujuraguriko bamwe titangura ishure abandi ni kwirukanwa twebwe twabuze icyo dufata n'icyo tureka none twokora iki hagati y'ibi
icyo twasaba ahanini mu njamake twagoma umutekano kwanza ukwiye tukamenya niyo turiko turaja tukamenya ko tuzoguma mu nkambi je tukamenya ko nyine ari ukugenda kugira ngo abana bacu twige baraca umwanya ngo ugana ku mashuri baze bigire tuzobake kuja canke nimba ari ukugumana hanyene twagomba kumenya neza ko twokwigumira ngaho kugira ngo tugume mu mahoro nkuko byari bisanzwe
tukabasaba kweri bakagira nti bakaturosa ahantu nyine twoyicara abanyeshuri bakiga bakareka kwiga bashuye amaso natwe abavyeyi tugaturiya mu mitwe y'abana bagaturiya icyo kiri kuri abo badukurira bo dushikira imbere bakabidusabira ahantu twoyicara tugatekereza
igikorwa cyo kwandikisha abanyeshuri batangura kizorangira tariki 20 z'ukwezi kw'icyenda hategekanywa yuko abanyeshuri barenga 10,000 bazatangura amashuri mu nkambi za Nduta Nyarugusu na Mutenderi icivugo cyandikwa cy'abanyeshuri nisubira ku ntebe y'ishuri kandi ugumeyo kuva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'igihugu cy'Amerika.
Njuti mwese mwakuliki la nyamakuru ni wigani wa tuwati wa fitekuli isaha. Ahani wa wigani kwekuzi la Dijwi da Amerika. Mwakoza kudu tega matui. Tuwa tumie kubanda nyamudu kuhikila na mwigani rovza chukuli radio yanyu radio Dijwi da Amerika.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.